Zoom, you move to see.
Ini Radio Isvidya America. Radio Isvidya America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Mu Rwanda ho turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Fidele Niyongabo abaramutsa abanyikaze mu makuru y'aka kanya. U Rwanda na Senegal byasinye amasezerano yo kuzokubakwamo amahinguriro akora incanco zo kwirinda ikiza cha COVID-19.
Twebwe dufite ibyo tuzatanga igihugu cyacu aho u Rwanda ruzubakwa umufatanyabikorwa ariwe BioNTech azaza rwubake ndetse mu minsi ya mbere habeho no gutanga abakozi bakorana n'abakozi bacu.
Uyo ni umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Rwanda, Daniel Ngamije. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryifuza kongereza ibitigiri by'abasirikare b'Abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Central Africa. Umusirikare mukuru mu bakoze kudeta muri Sudani, General Abdel Fattah al-Burhan, yashigikiye uno munsi kuwa kabiri ingingo y'igisirikare yo gukora kudeta mu kuvuga ko yafashwe kugira ntihabe ingwano. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika utegekanya kugura incanco zo kwirindikiza cha COVID-19 zigera ku miliyoni 110 z'i sosiyete Moderna. Idonido ry'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Umusirikare mukuru mu wakoze kudeta muri Sudani, General Abdel Fattah al-Burhan, yashigikiye uno munsi kuwa kabiri ingingo y'igisirikare yo gukora kudeta mu kuvuga ko yafashwe kugira ntiyabe ingwano mu gihugu. Mu kiganiro cya mbere yahaye abamenyeshamakuru kuva atangaje kudeta ku munsi wa mbere, Burhan yagirije abanyepolitike gukokeza urwango rw'abasirikare. Yavuze ko Abdallah Hamdok yahora ari umushikiranganji wa mbere yugaraniwe imuhiriwe kandi ku buzima bwiwe utageramiwe. Abasirikare bamuhagaritse hamwe n'abandi bashikiranganji ba leta ku munsi wa mbere amasaha make nyuma y'uko Burhan agiye kuri televiziyo gutangaza isambugwa ry'urwego nyobozi rw'igihugu rwari rwashizweho kugira abasirikare n'abasivili basangire ubutegetsi. Kudeta yo ku munsi wa mbere yarahagaritse ikiringo mfata kibanza cyari kigenewe gushikana igihugu muri demokrasi imyaka ibiri nyuma y'uko umugumuko w'abanyagihugu ukuye ku butegetsi. Umutegetsi yaramaze igihe kirekire atwaza gahotoro Omar al-Bashir, umutegetsi wo mu bushikiranganji bujejwe amagara y'abantu, yatangaje ko abantu indwi bishwe ku munsi wa mbere igihe abari mu myerekano bariko bahangana n'inteko zijejwe umutekano. Ibihugu byo mu burengero bw'isi byariyamirije kudeta yo ku munsi wa mbere, bapfunzwe barekugwa. Byagabishije kandi ko bizohagarika imfashanyo n'igisirikare kitasubiza ubutegetsi mu minwe y'abasivile n'abasirikare. Umuryango w'ubumwe bwa Afrika utegekanya kugura incanco zo kwikingira ikiza cha COVID-19 zigera ku miliyoni 110 z'i sosiyete Moderna. Ivyo bizoba hisunzwe amasezerano yorohejwe n'ibiro vya Prezida wa Amerika Maison Blanche. Bizoba birabangiye gutanga zimwe muri izo ncanco zari zigenewe Amerika kugira vyorohereze ayo masezerano. Izo ncanco zizotangwa mu mezi ari imbere. Miliyoni 15 muri zo zizoshika imbere y'impera y'uyu mwaka w'2021. Miliyoni 35 mu mezi atatu ya mbere y'umwaka kuza, mu gihe miliyoni 60 y'izo njanjo zizoshika mu mezi atatu azokwirikira. Intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku bijyanye n'ikiza cya COVID-19, Strive Masiwa, yatangaje ko ari intambwe ikomeye kubera bizotuma bongereza igitigiri cy'incanco zizoboneka buno nyene. Basaba ibindi bihugu bikora incanco gukurikira akarorero ka Amerika mu kubarekurira kugura incanco zigenewe kwirinda COVID-19. Ubaye ubugira kabiri umuryango w'ubumwe bwa Afrika ugirana amasezerano ni sosiyete ikora imiti mu ntumbero yo kugura incanco zo kwirindikiza cya COVID-19. Warashitse ku masezerano mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka ni sosiyete Johnson & Johnson yo kugura incanco zigera ku miliyoni 400. Incanco zimirije gutangwa ziri munsi cyane y'izo akarere ka Afrika gakeneye kugira gakingira abantu muri RD n'imiliyoni 300 z'Abanyafurika. 8.4% gusa by'Abanyafurika nibo bonyine bamaze kuronka n'imiburiburi urucanco rumwe, umuntu abigereranije na 87% ku isi muri rusangi, nk'uko bitangazwa n'ishyirahamwe rijezwa amagara y'abantu ku isi OMS. Itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP risaba ko umumenyesha makuru waryo muri Nigeria yafashwe haciye indwi zibiri arekugwa. Ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Abamenyesha makuru bitororokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ryaragize imyerekano ku mugwa mukuru wa Nigeria basaba ko haba amatohoza yo kumenya amakuru ya mugenzi wabo yaburze irengero haciye indwi zibiri. Todu Salem umenyesha makuru akorera ikinyamakuru cigenga Vanguard mu nyubakwa y'inama nshingamateka mu gisagara cha Abuja avuga ko umenyesha makuru aheruka kuboneka ku itariki 13 z'ukwezi kwa 10 inyuma yaho asohokeye inyubakwa y'inama nshingamateka. Utwigoro tw'umuryango wiwe n'abagenzi hamwe nabo bakorana mu kurondera irengero giwe ntacu turashika ko impamvu umenyesha makuru Salem yoba yaranyurujwe ntiramenyekana. Ariko AFP vuga ko muri imisi yavuba ubugizi bwa nabi bujanye no kunyuruza abantu no gusaba ingwati mu kubarekura bumaze amezi atari make bwibonekeza mu bisagara bitandukanye harimo na Abuja. Nta mugwi uriyitira inyuruzwa ry'uwo mumenyesha makuru ariko abo bakorana bavuga ko bafise amakenga yuko yoba yaratwawe n'inzego za leta zijejwe umutekano. Ejo ku munsi wa mbere abamenyesha makuru mu gisagara cha Abuja bagize imyerekano bambaye impuzu zirabura bafise ibyapa bivuga biti itangazamakuru si icaha buhora itangazamakuru reka kugira ibitero ku bamenyesha makuru. Emmanuel Obeshe umukuru w'ishyirahamwe ry'abamenyesha makuru ya Abuja yabwiye itororokanizo ry'amakuru AFP ati iryo nyuruzwa ryari ryateguwe. Ati kandi hari uwundi mumenyesha makuru Jones Abiri amaze imyaka ibiri apfunzwe n'inzego za leta zijejwe umutekano.
Ayo yaramwamwe mu makuru 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 avugwa hijya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC. Ushobora no kudukwirikirana kuri Facebook no ku kibanza cyacu cya internet aricyo wezitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com mu mwanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini shyirahamwe mpuzamakungu ONU ryifuza kongereza ibitigiri by'abasirikare b'Abarundi bari mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano muri Repubulika ya Centrafrica. Bivugwa n'icyegera cy'umunyamabanga wa ONU ajejwe ibikorwa byo kugarukana amahoro no kubungabunga umutekano Jean-Pierre Lacroix ari mu rugendo mu Burundi. Eroje wirikaneza ari Nairobi muri Kenya niyo nkuru adufiti.
Jean-Pierre Lacroix amaze kubonana n'abategetsi batari bake kuva kuri uyu wa mbere bari mu mushikanganje w'imigendanire y'u Burundi n'andi makungu umukuru w'ibikuru bya gisirikare y'umushikanganje wa mbere hamwe na president Evariste Ndayishimiye. Ku rubuga rwa Twitter umushikanganje w'imigendanire bwanditse ko Lacroix n'umushikanganje Albert Shingiro baganiriye ku bijanye n'ukuntu Burundi buterera agacumu k'ubumwe mu bikorwa byo kugarukana amahoro n'umutekano. Ibihugu bahagaze ko ni Somalia na Republika Centrafrica. Mu gatondo ko kuri uyu wa kabiri yakiriwe n'umushikanganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni yavuze ko ingendo y'u Burundi yo kurungika inteko gufasha mu bindi bihugu biterwa n'imvo z'ibiri nyamukuru kubera ngo nitigeze itererana u Burundi mu bihe by'amagume hamwe no gukora umuco w'Abarundi wo gutabara ababanyi iyo bagize ingorane. Inyuma y'umutaga naho yahawe umubonano na president Ndayishimiye asohotse Lacroix yavuze kiri ku mutima kurusha.
J'ai eu l'occasion de saluer les efforts que fait le Burundi dans ce contexte.
Naronse akanya ko gukeza u Burundi kukigora bukorana cyane cyane ku byerekeye guhagarika intambara byabaye muri Centrafrica mu minsi iheze mu guhagararira amahoro abasirikare b'Abarundi batanze ikiguzi gikomeye.
Femmes et hommes ont payé un prix lourd.
Niko yashikirije yibutsa ko abasirikare bane ba FDNB igisirikare cy'u Burundi baguye mu bitero mu kwa 12 umwaka uheze no kwa mbere uyu mwaka. Iyo medenze imana icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe yavuze icyifuzo shebuje yashikirije kiruta ibindi ubuserukirwa mu nzego zo hejuru ku rwego rw'intwazangabo muri ONU.
Yashimiye Burundi kubera akigoro bukora muri Centrafrica kuko nk'ubu hari hagahengwe ibyo byose bakaba bikesha cyane cyane akigoro k'Abarundi. Hanyuma rero baganiriye nuko mu minsi iri imbere icyo gikorwa kibandanya kandi bakabipfuza yuko no kugwego hejuru rw'abasirikare cyangwa abapolisi huboneka Abarundi kuko bica bitanga icizere niyo abasirikare cyangwa abapolisi bato bato babonye basirikwe hejuru baca bagira ingoga.
Umuvugizi w'ibiro by'umushikiranganji wa mbere nawe yatangaje ko ni yatumye uwo mukozi wayo mukuru gusaba Burundi kongereza ibitigiri by'abasirikare baja muri Centrafrica. Moise Nkurunziza.
Inteko zija kugarura amahoro mu gihugu cya Centrafrica hariho abitegura kuja muri ico gikorwa barabe rero aho bageze barabe ko bikunda kugira ngo habe uwundi mugwi woja kongereza abasanzwe ariko barangura ikibugwa mu gihugu cya Centrafrique.
Turetse abasirikare bunyoni yemereye icegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU kijejwe ibikorwa vyo kugarukana amahoro n'umutekano ko n'abapolisi b'Abarundi bahari biteguye gukoreshwa.
Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yamenyesheje ico cegera c'umunyamabanga mukuru wa ONU ko igihugu c'u Burundi gisanzwe gifise ibigo bibiri kandi bikora bikwije n'ubuhinga, kimwe kikaba ari ic'igisirikare kandi kakaba ari ico igipolisi, ko ivyo bigo rero bibandanya bitegura inteko ziguma ziri magabo kugira ngo mu gihe cyose gishiramo mpuzamakungu ONU yifuza ko inteko z'u Burundi zijya kugarukana amahoro aho bikenewe, ko u Burundi bwiteguye izo nteko zihari kandi zifise n'ibikoresho.
Ikibazo cyerekeye umutekano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nacyo nyene bakivuganye ko nk'uko bisigurwa na Nkurunziza.
Izo ndongozi zibiri zaganiriye ibitari bike baragaruka no ku mutekano uranga igihugu kibanyi cya Kongo. Umubanyi adafise amahoro nawe ntaronka yantu yaronka, ari nabo ico gituma rero yuko amahoro muri ico gihugu kibanyi yose asagara kugira ngo natwe u Burundi tugire ababanyi beza batekanye.
Naho nirikisaba u Burundi kongereza inteko z'abasirikare baje kugarukana amahoro n'umutekano iryo shyirahamwe mpuzamakungu ryahagaritse kuva mu kwa gatandatu 2016 amasezerano yo gufashanya n'igipolisi cy'ico gihugu co mu buseruko bwa Afrika cyari cya gatatu ku isi mu birungi ka polisi benshi muri bene ivyo bikorwa kugeza ico gihe nyuma y'ibihugu vya Cameroon na Congo Brazzaville. ONU yafashe iyo ngingo nyuma y'amaraporo y'amashyirahamwe yahanira ubwigenge bwa kiremwa muntu yerekanye kwa polisi b'Abarundi bahohoteye abatavuga rumwe n'ubutegetsi cyane cyane mu gihe cy'imyerekano yo mu 2015 yo yamirize kindi kiringo canya kwigendera president Pierre Nkurunziza cateye imari uwo mwaka. N'ubu leta ya Burundi iracemeza ko iyo myiyerekano yari migumuko. Kugeza u Burundi burungika muri Repubulika Centrafrica abasirikare bagera ku 844. Eloge Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eloge.
Turabasuhuje bakunzi banywanye b'Ijwi rya Amerika. Ukomeza dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva. Kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru, amafoto n'amashusho mubona aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugenda. Natugezeho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera. Mwakoresha urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa nomero ya WhatsApp ikurikira: akamenyetso ko guteranya 1 2 0 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Rwanda kuvejo kuwa mbere hariko habera inama ihuza umuryango w'ubumwe bwa Afrika n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Uno munsi iyo nama yahuje abashikiranganje bajejwe imigenderanire n'amakungu mu bihugu bigize izo mpande zibiri. Muri iyo nama habayeho umuhango wo gusinya amasezerano yo kubaka amahinguriro y'incanco mu Rwanda na Senegal. Umumenyeshamakuru wacu Asumta Kaboyi yadukurikiraniye iyo nama.
Ikibazo cya COVID-19 cyabaye ku isonga mu byaganiriweho muri iyi nama ya kabiri ihuje abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bo ku migabane ya Afurika n'Uburayi. Bimwe mu byayivugiwemo ni ikibazo cy'ubuke bw'inkingo za COVID-19 mu bihugu bikennye byiganjemo ibyo ku mugabane wa Afurika. Icyo kibazo gishobora kuzakemurwa n'amasezerano yo kubaka inganda zikora inkingo n'imiti mu Rwanda no muri Senegali. Intego nyamukuru y'aya masezerano nk'uko byavugiwe mu muhango wo kuyashyiraho umukono ni ukubakira Afurika ubushobozi mu rwego rw'ubuzima kugira ngo ibashe guhangana n'indwara z'ibyorezo byibasira isi no gutuma uwo mugabane uva ku kwikorera 1% ry'inkingo ukagera ku kigero cya 60%. Ku ruhande rw'u Rwanda aya masezerano yashyizweho umukono na Minisitiri w'Ubuzima Muganga Ngamije Daniel wabwitangazamakuru ibiya kubiyemo.
Twebwe dufite ibyo tuzatanga nk'igihugu cyacu aho uruganda ruzubakwa, umufatanyabikorwa ariwe BioNTech azaza arwubake, ndetse mu minsi ya mbere habeho no gutanga abakozi bakorana n'abakozi bacu, hazanakurikira gukora igice cyo gushyira izo nkingo mu macupa, yani mujya mubona dukunda kuvomamo iyo turi gukingira abantu. Bikenera amafaranga, gukorana rero n'iriya banki itsura amajyambere y'Uburaya. Amafaranga azarugendaho ni miliyoni nyinshi zitari munsi ya miliyoni ijana z'amayero birumvikana ko ikiguzi nyirizina kizanozwa neza inyigo zose nizimara kurangira.
Biteganijwe ko izi nganda z'inkingo zizaba zatangiye kubakwa mu mwaka w'2022. Inkingo z'ingenzi zizaherwaho ni za COVID-19 na malaria, ariko mu gihe kirambye hazakorwa n'izindi nkingo ku ndwara zitandukanye. Vice Perezida w'umuryango w'umwe bw'Uburayi Josep Borrell ari mu bafashe ijambo muri iyi nama, yavuze ko hari ibintu by'ingenzi ubufatanye bwa Afrika n'Uburayi bukwiye kubakirwaho ku isonga hakaza guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Yavuze ko Uburayi bumaze gutanga miliyari 3 z'amayero muri gahunda ya COVAX, kandi ko hari izindi nkingo bagiye baha ibihugu binyuze mu bufatanye bafitanye. Nubwo hari ibyakozwe, uyu muyobozi yavuze ko hakiri icyuho ashingiye ku kuba Afrika imaze gukingira 60% by'abayituye, mu gihe Uburayi bumaze gukingira basaga 70%. Agasobanura ko hakwiye kugira igikorwa.
And the vaccination gap in Africa compared to Europe is significant. It's too big.
Aragira ati, ni ngombwa ko tugira icyo dukora ngo tugabanye iyi ntera. Turi kwiga amasezerano mashya arebana n'ibyorezo. Turashaka ko twazamura urwego rw'inganda zikora imiti muri Afrika kandi zikayikorera Afrika, kuko nibwo buryo bwonyine burambye bwo guhangana n'icyorezo kiriho ndetse n'ibindi bizaza. Twatangiye kwegeranya ibikenewe muri Afrika y'Epfo, Senegal ndetse naha mu Rwanda. Iyi nama ihuje umuryango wa Afrika yunze ubumwe n'umuryango w'umwe bw'Iburayi, yitabiriwe n'abagera kuri 500 barimo ba minisitiri w'ububanyi n'amahanga babarirwa muri 60 baturutse mu bihugu bigize iyi miryango yombi. Ni inama yaranzwe n'imyiteguro ikomeye, kuko buri muntu wese wayitabiriye yinjiraga mu cyumba cy'inama ari uko abanje gupimwa COVID-19, akinjira ari uko ahawe igisubizo. Usibye ikibazo cya COVID-19 cyatinzweho, iyi nama yanagarutse ku bibazo bigaragara ku mugabane wa Afrika birimo ibyo guhirika ubutegetsi. Abayitabiriye inama bamaganye cyane ibikorwa nk'ibi biherutse kubera mu gihugu cya Sudan. Afrika n'Uburayi bisanzwe bikorana mu nzego zitandukanye zigamije iterambere. Mibare yatanzwe n'umuryango w'umwe bw'Iburayi igaragaza ko mu mwaka w'2020 Uburayi bwohereje muri Afrika ibicuruzwa bya miliyari 124 z'amayero, mu gihe Afrika yohereje Iburayi ibicuruzwa bya miliyari 101 z'amayero. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tugushimire Asumta.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya, namwe mugahamagara kuri guteranya 254-25-293-94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya 1-351-99-85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Leta ya Tanzania yatangaje ko atabwenegihugu izotanga ku mpunzi z'abarundi zahungiye mu ikambi za Nduta, Nyarugusu na Mutenderi. Ni ingingo yafashwe inyuma y'urugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye muri Tanzania. James Jovin adufitiye inkuru y'imva.
Mu ndwi iheze, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarakoze urugendo rw'iminsi 3 muri Tanzania. Mu byo yasavye harimwe gukomeza umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi no kugwaniriza hamwe imigwi y'iterabwoba imaze iminsi ihungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma y'urwo rugendo rw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania, Sudi Makibasi, arimo gukora inama mu nkambi za Nyarugusu, Mutenderi na Nduta zifatiye ku gikorwa cyo guhimiriza impunzi kwiyandikisha ku bwinshi kugira zitahukana. Kuri uyu wa kabiri, izo nama zabereye mu nkambi ya Mutenderi icumbikiye impunzi z'abarundi zirimo kwimurirwa mu nkambi ya Nduta muri iki gihe. Abiyumva gutaha nabo bakaba barimo gutahukanwa burindwi. Bwana Sudi Makibasi yabariye izo mpunzi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aheruka muri Tanzania yemereye leta ko mu Burundi hari amahoro akwiye. Kubw'iyo mpamvu yavuze ko atanga ingingo ihari yo gutwara impunzi mu gihugu kigira gatatu kibure kuronswa ugwene gihugu kiretse kwemera gutaha nyuma yaho bazotahukanwa bose hamwe byanse bikunze
urugo zangu akimbizi mupo hapa kambini si kwa sababu nyingine
juti zanje impunzi muri ngaha mu nkambi atari ku kindi kibazo kiretse kibazo cy'umutekano gusa icyo kibazo akaba arico kitubashe twebwe igihugu cya Tanzania kubandanya tubaha indaro ariko mubenye neza yuko icyo kibazo perezida wanyu yatwemereye ko cyakemutse amakungu ntashoboye kutubuza kubirukana ariko kubera muri ababanyi bacu umutekano wanyu ari wacu tubasavye muyandikishe mutahe tutarenza gushyiramwo ingufu mu kubatahana
Umekuja hapa tumekuhifadhi na sasa unatakiwa kurejea nyumbani.
Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zavuganye n'ijya Amerika zo zisanga icyo zahunze kitarakemuka zikongera zigashimangira ko mu Burundi amahoro ataraboneka nyuma yaho bumvise umukuru w'igihugu Ndayishimiye avyivugira ko hakiri imigwi y'iterabwoba ihungabanya umutekano mu gihugu.
Muri rusangi guhunguka nkuko yabivuze no kwiyumvamo ko umuntu wari wese ari ngaha mu kambi ariko kandi tugiye kuraba guhunguka mu Burundi ni wacu ariko hari utunenge kana akatwe nk'impunzi tugenda tunegura kandi tuva mu barongozi asanzwe barongoye igihugu cyacu tugenda baravuga hirya no hino ku maradi yaduhimirije atubwire ko twahunguka iwacu ko hari amahoro ni sawa amahoro avugirwa muri rusangi ko hariyo amahoro naho ayo mahoro avugwa muri rusangi hariho abantu bafise ibibazo nk'ibibazo naho bogenda mu Burundi kumbure ubuzima bwabo butoba neza
turibuka nk'umukuru w'igihugu cyacu igihe bahora mu nama muri Amerika y'abaperezida barongoye ibihugu bya Afrika twarigeze kumva avuga yuko mu gihugu cy'u Burundi hariho utugwitugwi tumwe twiterabwoba dusanzwe turi mu Burundi abivugira mu makungu twebwe natwe nk'abarundi turi mu nkambi y'Inyarugusu ibintu nk'ibyo tumaze kubyumva ku murongozi wacu arongoye igihugu cy'u Burundi nyiricyubahiro biradutera ubwoba hadutera amakenga kuba twohunguka
yewe icyo nosaba UN na leta ya Tanzania nuko ayo mahoro bavuga ko ariho mu Burundi abayabona bivanye nuko kiramu nuko umuntu wari wese azinzi mbega naje gute ko bogenda hama abatarabyumvamo nabo bakarekurirwa bagahabwa imfashanyo bakenera
impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania mu bitigiri dukwira muri hase zirenga gato 140 izo mpunzi zicumbikiye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi kuva mu nkambi ya Mutenderi iri mu gihugu cya Tanzania James Jovin kubwijwi rya Amerika
tugushimire James Jovin
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Muri Republika ya Demokarasi ya Kongo amashyirahamwe aharanira inyungu z'abanyagihugu yo mu ntara ya Kivu yo mu manuko asaba leta ya Kongo gutorera inyishu ibibazo by'abarimu kugira ngo abana basubire mu mashure ivyo biri mu butumwa abagize amashyirahamwe hamwe n'abavyeyi bashikanye ku bategetsi b'intara ya Kivu yo mu manuko babicishije mu myerekano y'amahoro bakoreye mu gisagara cha Bukavu kuri uyu wa kabiri umumenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima yadukurikiraniye iyi nkuru
Ni bamwe mu baturage bitabiriye imyigaragambyo hamagajwe n'imiryango ya societe civile y'intara ya Kivu y'Epfo mu ndirimbo ziherekejwe n'ubutumwa buri ku byapa bitwaje barasaba ko amashuri yasubukurwa abana babo bagasubira ku masomo
Minasumbuka sana na aba
Ndabangamye cyane ko abana batajya ku ishuri Fitagahinda kenshi kubona umwana ati Icyo nicyo cyatumye mbacije inzahana numvaga umutima wanjye babaye cyane niko kuza
tuliandamana pamoja na wazazi
twaje kwifatanya n'abandi babyeyi mu myigaragambyo twaje kugaragariza abategetsi ibyifuzo byacu kugira ngo leta ishake uburyo bwose abana basubira ku mashuri ku ngengabihe ya leta umwaka w'amashuri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo umaze ibyumweru bisaga bitatu utangiye kugeza uyu munsi ariko uretse abiga mu mashuri yigenga basubukuye amasomo abiga mu ya leta nafashwa nayo kubw'amasezerano baracyari muhira kubwa bwana Adrien Zawadi uyobora ihuriro ry'imiryango ya societe civile mu ntara kivu yepfu ibyo birashyira ubuzima bw'abana benshi mu kaga
car la grève des enseignants expose nos enfants
bitewe n'uko imyigaragambyo y'abarimu ishyira abana bacu mu kaga kenshi nko kuba bakwishora mu busambanyi kwishingira no gutwara inda z'imburagihe ubujura ihohoterwa rishingiye ku gitsina ubumayi bwabo no kwishora mu biyobyabwenge turasaba ko amashuri yafungurwa bitarenze ku wa mbere tariki ya mbere z'ukwezi kwa 2021
2021 Intandaro yo kuba amasomo ataratangira mu mashuri ya leta nafashwa nayo ni imyigaragambyo y'abarimu bahagaritse akazi kugeza igihe leta ishyize mu bikorwa ibyo basaba muri ibyo kwisonga harazamo kongezwa umushahara ugahuzwa naho ibihe bigeze no guhagarika ubusumbane mu mishahara bushingiye ku mazona abarimu bakoreramo abo basaba ko umushahara wa mwarimu washyirwa ku madorari 400 ya Amerika ni mu gihe uko ibintu bimeze uyu munsi umwarimu uhembwa menshi ahabwa agera hafi ku madorari 195 bwana Jean Chrysostome Kijana umuyobozi w'umuryango Nouvelle Dynamique de la Société Civile en RDC asanga ibyo bitakabaye bigora leta ku nyungu z'abaturage bayo icyakora gatunga gatoki ukwikanyiza no kwigwizaho imitungo kw'abategetsi kuba nyirabayaza nawo kuba bidakorwa
ubukungu bw'igihugu bwikuwe n'agatsiko gatoya k'abategetsi bakuru bakoresha nawe ubutegetsi mu kwigwizaho imitungo batitaye ku mbaga y'abanyekongo babayeho mu bukene bukabije mbere na mbere abaturage bararushye barambiwe ubwo busumbane barabasabanya kubaha kubitekerezaho mukagira icyo mukora amazi atararenga inkombe
avant qu'il ne soit trop tard pour vous
abayobozi b'imiryango ya societe civile mu ntara kivuye epfo banasabye ishyirwa mu ngiro rya gahunda yo kwigira ubuntu kuwo mu mashuri abanza nk'uko umukuru w'igihugu yabisezeranije abaturage yiyamamaza basabye ko kwishyuza ababyeyi amafaranga yitwa yagahimbaza musyi byahagarara guverineri w'intara kivuye epfo bwana Teongwa Bijekasi yabasezeranije ko inyandiko bandikiye umukuru w'igihugu ikubiyemo ibyo bamusaba ayimugezaho mu gihe kitarenze umunsi umwe abo nabo bavuze ko mu gihe byaba birenze ku wa mbere utaha amashuri ataratangira bazongera kwigaragambya noneho basaba abaturage guhagarika gutanga imisoro muri leta
ni gute twakomeza guha leta ya Kongo ubushobozi twishyira imisoro n'amahoro bitatugarukira mu kudukorera iby'ibanze nkenerwa
Temistocre Mutijima Ijwi rya Amerika ibukavu mu burasirazuba bwa Kongo
baramukije bakunzi namwe banyonyi bishwe rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza nibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu
Njuti muduteza amatwi ahantu yo dusoreje makuru yacu yo kuri isaha ndabashimira ko mwahisemwe gukurikira radio Ijwi rya Amerika nshimira nabaganze banje bafashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni Fasil Gebeyehu amakuru yarahagarariwe na Edigwema naho kuri mikro mwari kumwe nanje Fidel Niyongabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahigwe ndabatumira no kubananya gukurikirana ibiganiro kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio ich bin ja Amerika yo ya bayi isubizo cyacu mugukera igihugu cy'u Burundi ya bayi isubizo cyacu mugutangi jambo mubanyagi
gushikiriza icyo tubona urayaga tugahuzayo ijwi rya Amerika radio ijwi rya Amerika yabaye